Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda myumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri 25.41 na 41 aho ni ku mugoroba mu gitondo naho ni 19.22 amahoro nshuti bakunze muri komera twumviriza muce kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com turi no kuri Facebook VOA radio yacu nibyane nahazwe agiye kuremesha kino kiganiro muri sanga 16
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero misi yose saa 10 muba munaritsogira ngo mwumvirize mwongere muterere ivyumviro vy'ikiganiro muri isanga ariko kwa gatandatu turabagaruka ko kugira ngo munatubwire amakuru bariko aravugwa ahiwanyu mu gice muvuga ko twa twabashikirije canke naho muterere n'ibindi ivyumviro bitandukanye vyaho mubaye haba mu mitumba haba mu quartier atandukanye haba mu bihugu bitandukanye kaze rero urubuga ni rwanyu mu kanya duca dutangura kwakira amatelefone yanyu ariko twinjire ku karirimbo isogonda ka social mula. Wambere duhaye ikaze muri isanga yo munsi ni Mireille. Mireille ikaze kuri ijwi Amerika. Mireille ikaze kuri ijwi Amerika.
Yego murakoze.
Urakomeye.
Yego ndakomeye.
Uherereye he?
Ndi kumutanga sude aho bita kumugoboka.
Uri kumutanga sude kumugoboka.
Yego.
Amaja muri za sigu vyaye canke he?
Sha?
Nti amaja kuri za sigu vyaye.
Oya kana ko akasari anye uri kuraza nga anye wahereka gihini ku kugira isoko.
Havugwa makinga kuri mutanga sude ga Mireille.
Tugeze neza turashima nyene.
Abapfasoni duhora tubabura mu biganiro vyacu bitandukanye zo turabahimiriza aho ubaye baze baritabira ibiganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika.
Ego ndababwira gusa biragorana kubera batabafise aya matelefone ashobora kubikora abenshi bahaba n'abanyeshuri.
Nuko rero Mireille no musi ugashaka kugira icyo uvuze ku makuru twagushikirije canke hari ayo dufitiye
amakuru.
Yego
amakuru narayakurikiranye ariko akenshi kubera amakonekisiyo ntibikunda cane. Amakuru narayasomye ingene umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye mu Bufaransa. Ego twarayabonye ku
ukabivuga kwiki
Ha?
Ukagira icyo bivuga kwiki?
Yiri.
Ni uvuga ubivuga kwiki ivyo vyuko yagiye mu Faransa. Hari icyo warushaka kugira kuri ayo makuru atandukanye yashikirije kugisha ivuze?
Ebo, icyo navuga nuko bwa tujyohe cyane bongeye gusubiza hamwe muri ya mukerezida w'u Faransa. Ebo gusa yaba byiza bakomeje ubucuti.
Gusa nta nubwo bari baracanye muri umuperezida w'u Faransa, gusa hariho bitarashobora gutomoka hagati migendere n'u Faransa n'u Rwanda, ariko nitwo tuvuga yuko ngo basubije hamwe na perezida w'u Faransa. Ego, urakoze cyane rwose Mireille ngaho kumugoboka muri mutangazo tugira umunsi mwiza.
Ego.
Ego. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga kuwa gatandatu urubuga ni rwanyu, amakuru mudufitiye ariko araba ngaho iwanyu canke naho mugira ico muvuga kubyo twabashikirije.
Yego umuntu arakosa akanasaba imbabazi, ibyo bikarangira umunsi w'ejo n'ejo bundi akongera. Uzumva benshi bazavuga byinshi ariko ntuzice kuri wowe.
Sasa kandi na Louis Michel. Louis Michel ikaze ku jugi Amerika.
Komera komera.
Urakomeye.
Amasura makuru aho ngaho.
Turashima.
Ewe, unatwe turashima Imana. Nagira ngo uvugire uyu munsi ni wa kabiri tubonye agacu.
Agacu?
Agacu, umucyo, umucyo, izuba riva.
Oh, izuba riva.
Izuba riva.
Hari
cya kiburanya mwinshi cyari kumwe, cyica abantu, basenya amazu, kikagira gite. Mbega mukuru twebwe twivura umutamo ni ayo ngayo. Uyu munsi rero akazuba kavuye nyine ubwo mu buryohe n'ibyishimo abantu bose baritaragaje baragira gute. Mbega nuko akandi kantu ka kabiri nakubwira, ndagira ngo nkwitumije.
Yego.
Uzambwirire abaturage ba USA.
Bande?
Abaturage ba USA.
Abanyagihugu muri Amerika ha?
Yakoze cyane abanyagihugu bo muri Amerika. Ninjye rero Michel ariko kubyivugiye ntawe mbugira. Ndabashima cyane kubera ko mu Kinyarwanda baravuga burya ngo wabanye n'umugabo. Kuko mu bibazo twagize USA yaduteye inkunga kabisa rwose ishoboka. Bagize gutya bagira gutya baratugoboka.
Byagenze gute?
Batwohereje amadolari ijana ryose.
Bayacishije mu wahe mugambi bigenze gute Galo Michel?
Gusa ntabwo nzi ahantu bayacishije. Ariko amakuru mfite batwohereje amadolari ibihumbi birenga mirongo ine yo kuza gufasha abantu bahuye n'ibiza.
Muri ino minsi nyine?
Muri ino minsi.
Ayo mafaranga we ninde yakubwiye? Hama yatanzwe n'abanyagihugu bo ngaha nk'abandi abanyarwanda?
Yatanzwe na USA. Ni igihugu cy'u Rwanda cyabimbwiye, nicyo cyabivuze.
Igihugu cy'u Rwanda nicyo cyakubariye?
Ntabwo yazi.
Ni kwa ntariko ndatomokirwa neza mu wahe mugambi canke hari ryari? Akenshi wazi ko hariho ibyo usanga.
Iyo nkuru nyumvise. Agomba kuba hashize nk'ibyumweru nka bibiri ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatugoboye, zatwoherereje amadolari nko muri 45,000 ariko byaho yo kuza gufasha abantu bahuye n'ibiza. Uzakicare nawe uzabyumva.
Yego.
Ubwo rero nyine navuga nti wabanye burya yabanye n'umugabo burya inshuti niyo ubona mu bikomeye nka biriya. Ubwo rero hasigaye ukabwira USA n'abaturage uti congratulations. Murakoze cyane kandi mukomeze mugire weekend.
Murakoze cyane ariko ngira ngo nk'abaza kubyumva baraza kubashikira mugabo mwumvirije ni radio ya Amerika uwo mutima wo gushima numva ari mwiza urakoze cyane gose Louis Michel
kabisa kubera ko hari n'abanyarwanda babo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babikinyarwanda batwumva hari n'abanyamerika babaye mu Rwanda bakaba batwumva bumve vraiment ko tubashima cyane ari abantu b'abagabo urakoze cyane wa mubyeyi we
ubwire umunsi mwiza Louis Michel
yego ntitwe weekend nziza
twe nyuma ya Lumisere turakira kandi na Emmanuel. Emmanuel kaze kujugi Amerika na wewe
murakoze cyane
murakomeye
turakomeye ndi Burundi
i Burundi amagana
mu ntara ya Bururi
ego Bururi akavura niko hose canke byifashe gute
ya imico ya imaze n'isi kwa mugabo imico ubu mbere yahagirirwa batire tutiratuja muci Ego itwize katari diko subira kugwa ndibaza.
Ego.
Ego bisigaye twatwa kumbe cyane ko tumatigiye tutabumva cyane.
Eh.
Anera inagize ni rekando ndere ndabiko mu kibaho nsanga ikibigabiro biracabaho nta nezerwe cyane.
Biracabaho nubwo imirongo ya FM yabayiruga kwa mukiringo tutazi gushika gyari.
Eh mukabo baratubwiye ko muri mu biganiro mukanirangira ngo mwotwiteza yukungira vuba bizogenda neza
nibaza yuko bizofata inzira
ikomeze bari cyiza cyane ko iradio turayikunda twarayimenyeye umengo turi mu gasho ego rero nashaka kubabaza kuko hariho n'andi maradio aha mu Burundi yaturiwe hanyuma nyine nshobora kuba kuba bakorera hanze tugashobora kuronka amakuru yabo duciye nko ku ma Facebook cyangwa ku WhatsApp none mwebwe ibyo birashoboka
birashoboka cyane rwose Emmanuel uraja kuri Facebook yacu VOA radio yacu urahasanga amakuru yacu atandukanye hama ubwiye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com naho nyene bikagenda uko ayo makuru n'ibiganiro ukabisangako
twoshobora gusha dukeresha ijariro hanyuma tukayumviriza
ego turiko turaniyumvira n'ingene twoza turabicisha amatelefone atandukanye ariko n'ibikiri mu migambi tuzoza turababwira uko bizoza biratera imbere
ego sawa muzaba mugize neza cyane hanyuma none kuyumviriza kuri birya birometero mura mutubwira kuri short ways n'aya masaha nyine birahurirana duca dukubita tujya bande kujya nyine duca tubumva neza
ego
sawa sawa nije nashaka kumenya
urakoze cyane rwose Emmanuel ugira umunsi mwiza uri Bururi muri commune ya Hega Emmanuel
Songa
muri commune Songa
yego
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe Bururi
yego nawe mumereko neza cyane
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga abafere bacamu tubafunge abantu sabarabu tubasuze uramenya amabwire ndazica umubano wacu oya oya sinshaka kukubura habe n'isegonda oh baby sinshaka kukubura tukume kandi na John ku murongo wa telefone John Kaze
murakoze kumi Kaze
urakomeye
yego ndakomeye
uherereheka John
yewe ndi mu ikambi ya Mutenderi
Tanzania
muri Tanzania
na makuru dufitiye canke nico ugomba kugira kuyo twavuze kuyo twagushikirije
yewe mu bisanzwe kandi ya Mutenderi ntabwo nshoboye kubibwira akazina mu ntunge
ego nta kibazo bari bambwiye ko washimye gukoresha izina John kugira ngo nubwo atari rwawe kumvuga
munimunyite bebene
tukwite nde ego duga ku ijambo ntacu na makuru duhisabikaniriza canke niki ni na makuru tubwira canke nicugira kuyo twagushugira uvuga kuyo kuyashikirije mu buryo butandukanye muri nondo turiko turasozera
ni minte gene
sabwe ndumva tsako tumvikana adutunge ejo kya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
Mukwano kwange kakukume abafere bacamu tubasunge abantu sabara kutubasuze Bori mukwano kwange kakukume abafere bacamu tubasunge abantu sabara kutubasuze Uramenya mabire nazicho mubano wacu Oya Oya sinchaka ku Habe nicht segunda
Jiki America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sangatose kandi na Abdul Abdul kaze ku jiki America Murakomeye Uherere he Gabdu Sabge Uri mu nta mu kirundo mu Burundi
Yego
havugwa amakinga mu kirundo
Ukaneje ko yashima akagira nawo kajya karaba kuma ni cyego ni n'aho yaragiye tashima
Yego
yashima kare ni n'aho bagenda neza bahamwe ndi fresh n'ibyo bigenda neza cyego mu kirundo Ntabwo ari cyo cyose ko yari cyo cyego y'imvura gi
Hanyuma ibyo bitegwa uvuga imvura yononye ni nk'ibiki
Ibi harage ko imvura yagumije n'ikindi agahenge kugira ngo yiraho kagiye ubura majyaje kugira byateyorera mu murima
Ngira ngo bizokunda mushobore kuronka mwo dukenya mu imvura
Kenya ni tujyo bana tujyo hagati y'iyo n'ikagitse n'ibyo n'amatete cyarabonetse kubera ngo ibyo byo bikunda imvura nyine umva hafi kinyaba ya kabine
mbega Abdul ngaho mu kirundo ijwi rya Amerika rirabashikira ubu hama ku mirongo yacu ya short waves naho ariko murumva ijwi rya Amerika ngira ngo rivuye mu mice yindi y'u Rwanda
turabyumva neza cyane aho duherereye turafata antene y'u Rwanda nyine abivuze
urakoze cyane rwose Abdul ubwira umunsi mwiza ngaho mu Kirundo
Ojo na mama rafote kudushikirwa mu jamaa tu ngere gutumbura gari.
Murakoze cyane gose abanyakirundo ati ijwi rya Amerika rabashe ku mutima.
Ojo namwe.
Inyuma ya Abdul duce twakira Arma nawe Arma.
Mwe mwiriwe mwiriwe.
Murakomeye.
Sitra.
Abo herereye ha mucuduga ku ijambo.
Oye n'uko kubonde hanyuma n'akarukaruka kubazo maze n'umva iyo radio yugaye
yugariwe imirongo ya FM ntiyugawe
ariko yego yitwa imirongo ya FM yoba yugaye ku makosa yahe ko twese abanyagiye gutubwira kimenya na kimwe ngo pa ikomeye mwakoze
tuko turumva uri kuracikagurika ama uvuze gute ngo
nariko ndavuga nti ko nubwo mwaje gusabaze mu Burundi mwamaze ngo amakosa yahe ku buryo mushobora kuza gutemba bazi
Ibyo sense yagiriza ijwi rya Amerika nuko hari amakuru yo baratangaje batashoboye gutomora neza yoba yatangaje hatubahirije amategeko amwe yo kugene amakuru atangazwa yego ariko hari utubazo
sabwe hari utubazo
hari utubazo tumwe tumwe nkumbure ntaza gushobora kukwishura kuko ntavugira n'ijwi rya America tano rugusha ndabifitiye.
Ego. Ngaruka kuri matora huka.
Mhm.
Ni fura matora na matora nkuko abandi bavuga benshi matora ntabwo yagenze neza na matora ya tari n'izoreje n'amakonga tari n'izoreje z'abarundi. Mhm.
Ahuma urazi ikintu kimwe hariho ukuntu uza uracikagurika rimwe ndabyumva irindi sindabyumva bisigure ko nabandi ari uko nyene
yende ko ndakumva ariko
ego guma uhagaze hama ukomeze
niko navuga iby'amatora n'ukuri ibyigirwa shingiro guhonyanga ibyigirwa shingiro aribyo abarundi benshi bagenderako nk'uko n'ibihugu byinshi biri kubirabyamagana n'ukuri bari bakwiye kuraba ukuntu uhagarika ibi bintu byo guhonyanga amasezerano y'Arusha n'ibyigirwa shingiro kuko n'ibyo abarundi benshi bariko bagenderako mu gihe rero bariko barisambura mbona ko kandi abarundi sahaye hano tuzokwishikana namwe tuzigira kwishikana tuzokwama mu njyane harimo n'abandi benshi bazaga kuko abafaransa babivuze niba ufite ubufaransa n'iki cyabivuze yuko harimo abantu benshi muri etaje hagiye kuba igihugu kigo kirimo ubwoko bumwe ubundi ariko bavuga nko kuba umugani w'abafaransa bavuga indi nkeha bamwe bataje mu bagiye kugira mu gihugu cy'uburundi mwewe ntimwumva ko n'ubundi igihugu cyacu indyane zizokwamaho zizokwamaho iminsi yose tutazokwa ziheze hanyuma nkavuga nti reka amatora nyine kubera benshi bayahakanye abantu benshi bari abantu benshi barimo barafatwa bafungwa ibuzungura imodoka y'igipolisi fashira abantu nyuma barabara muhura n'imodoka ikirafashya abantu ijyana mu gasho ijyana mu gasho ukayirwa ese abantu kumva ngo bari kubazira kubera abatoye oya oya sinumva rero ko umunyagihugu w'umurundi atavigenge afite
wowe ibyo uramaze kubyiboneraga ahama mu maso yawe
iyo ni gihe nari kubwiye ko imodoka niyo niboneye niboneye mu maso y'iwanjye imodoka ni sentre kabine
urakoze cyane gose ahama kwije z'iyumviro vyawe
murakoze na
akaririmbo nimbaye wowe Canoles Butela
kama page yeah uva kuyambere yeva kuyanyuma nare buko wiyuva yeah yeah amasi kwagashira amarira gashira ugatuza
ikiganiro ni muri sanga tofse na ahishakiye ku murongo wa telefone ahishakiye
Ego mahoro neza Diane.
Murakomeye.
Ego.
Uherereye
Bujumbura mu Burundi.
Uri Bujumbura mu Burundi.
Ego.
Duga kwijamba.
Ego Diane nagomba mbure ku bintu bitatu ariko nagomba mbere ku kintu umugenzi nje ahejeje ahereje ko nibaza ko igihugu cy'u Burundi uyu munsi twebwe barumenye nyine nitwe dukwiye kukivuga neza haba mu binyamakuru cyangwa mu mahanga ugiye kuraba mu Burundi by'iwacu ikintu kibi wakirakonze kubifatira abanyagihugu ugasanga baratunzwe no kuvuga ibintu usanga by'ukuri atashingire bifise by'ukuri ugasanga nta kintu kigaragara bafatiye kuretse gusa gucafuza igihugu n'abakirongoye. Niba rero ibintu by'ibiza shingiro uyu munsi byararangiye, hakenewe ko abarundi biyumvira bishasha hama tukashobora kwiteza imbere tugakora ibindi. Amatora azogaruka muri 2020. Hanyuma Diane,
kuvuga ko byaheze mugabo urazi yuko hariho n'abakivuga yuko kubwabo bitarahera baheruka no kwitura sentare yubahiriza ibwiriza nshingiro mu gihugu cy'u Burundi.
Diane, nibaza bimeze gutyo tutarindira tukarindira ino sentare yubahiriza ibwiriza nshingiro ikishikiriza.
Uvuze neza.
Rero nari ngiye gushikira ikindi kigira kabiri. Ino radiyo yacu no munsi mu Burundi ntiriko irasamirana biciye ku mirongo ya FM yahagaritswe. Ariko narumvise ko harakigoro mbere ko ariko karagigwa cyane, kuko narumvise ko ibinyamakuru bimwe ibihano byari byahawe biriko birahava. Rero nari nifuje kumenya aho ijwi rya Amerika naryo bigeze. Ariko gusa ikintu cyamaye mwizero ni uko numvise urongoye CNC yavuze ko biriko birajya mu mwumvikano ariko barayaga barongoye ijwi rya Amerika ndetse na BBC. Rero jewe nari nifuza nti bagire vuba baganire video mu maguru mata, abanyagihugu bashobore gusubira koronka inkuru vuba, kandi bashobore gusubira kwidegembya mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo, kuko iradiyo itariko irasamirana no gushikiriza ivyiyumviro ntibiheza bibe ikirenga. Hanyuma ikindi nagomba mvuge, hari ikintu kumbure kiriko kiravugwa ku isi ariko nibaza ko cyari guhera kuvugwa aha mu karere iwacu ka East Africa. Uno mupfasoni Louise Mushikiwabo uno munsi ariko aravugwa cyane mu mahanga uhereye mu Bufaransa, aho twumva ko ashobora gutorwa kugira ngo ashobore kurongora francophonie. Mugabo ugasanga mu karere iwacu iyo nkuru nivugwa cyane cyane nta n'umutegetsi muri bano bategetsi ba East Africa bashobora kuvuga ngo twumve ko baba babishyigikiye. Ugasanga rero n'ingene umuperezida nka Emmanuel Macron ashobora kuza akaba ari we avuga ati njyewe ndakiteguye gushyigikira umutegetsi nk'uyu. Nibaza ko njyewe icyifuzo nari nifuza ko abategetsi iwacu bino muri East Africa bomera, iyo uravye abariya abategetsi bo muri Afrique de l'Ouest urabona ko bobo bararengera ibibatandukanye mu gukaba na ko bashobora gushyigikira icyumviro kiri hamwe bose bahurijeho. Rero nari nifuza ko uno mutegetsi yoshyigikirwa ubwa mbere uhereye n'iwacu muri Afrique de l'Ouest. Hanyuma
ahishakiye hari induru zigiyemo muri telefone yawe tutumva neza. Hariho induru nyinshi. Guma hantu hamwe kuko hari induru muri telefone yawe.
Yego, jewe maganda hantu hamwe gusangira n'umuyaga kumbuye.
Ngira n'umuyaga. Uti rero ukifuza yuko abategetsi bo muri ako karere bo byigenzamo gute?
Nifuza ko bo nyine bohera byohera kuri bo hama bakabya hamwe bagashyigikira no mukenyezi bakerekana ko bamushyigikiye, naho kumbuye usanga Burundi n'u Rwanda cyangwa ibindi bihugu bishobora kuba bitumvikana ariko bagashyira hamwe ikintu kimwe icyumviro kimwe, hanyuma gutyo na Afurika yose igashyigikira no mukenyezi. Kubera ko niwe ndibaza ko tuwurusha umukenyezi nta
ahishakiye. Umuyaga ubaye mwisi muri telefone yawe. Atwihanganize. Hariho na Daniele kundi murongo wa telefone. Daniele kaze ku jugi Amerika. Daniele?
Ndego muraho.
Turakomeye turashima atagihindutse bwa
ke. Mumbara cyane ndangaye gatoya.
Sabwi?
Mumbara ndangaye gatoya.
Warurangaje ni ikariko.
Tuvuganaga.
Hari umuntu mwavugana.
Ego.
Urakomeye ariko.
Ndakomeye, ndabashimiye ku kiganiro cyanyu.
Aho uherereye?
Ndi mu Rwanda. Nshaka kuvuga kurira nkuru mwacishijeho.
Iyahe?
Iriya ya polisi yarashe umumotari. Mu Rwanda hari ikibazo, niba navuga ko ari guverinoma mbona ikunda kurata abantu uko yiboneye ititaye yuko ari abantu. Ndabanza nitangaho urugero. Nagiye mu rugo abantu tubana barantumye, ngeze haruguru muri metero zingahe nka 20 mpura n'abasirikare barampagarika abanyakabyangombwa. Noneho bararimba ngo ntayo mituweli barandabwira ntayo. Noneho avuga ngo ni indyame. Baramfashe barankubita, bamaze kumvita serivisi barasinyima.
Hari ryari?
Muri muri kuno kwezi nkwa 10 kuno kwa 10 bise
kwa 10
no
mu mwaka w'ibire
uyu mwaka ushize no barangije baruko barankubita bamaze yandabwe no ndabatsembaje barazi nyima ubu ngubwo umwe ahita abwira undi guhagarara ngo kitaducika ngo kirase
muri ayo majambo nyine ga Daniel muri ayo majambo nyine
ahita amubwira ngo ahagarara ngo ataducika undi ahita yitanganika hariya arahagarara n'imbunda aregeye ko ndibwiruke kubera ko nzi ko bakunda kurasa abantu noneho naravuze nti ntabwo ndi butere igeri batandatu bakavuga yuko nabarwanyije bambeshyera nabatse barankubita bamaze kunkubita ubwo ngubwo nahise ahata abantu banze dusuranye basaba imbabazi baraze nyuma hazoka imbabazi baraze nyuma bamaze kubona yuko abantu banze bahise bageze barandeka ariko bankubise byahatari namaze icyumweru cyose nisiga amapumade nanikanda noneho ngiye mu itangazamakuru nahamagaye kubera ko nzi ibintu by'amategeko y'indiko mpamagara umuntu azaza aramfotora ibikomere ku mabuno hose sinaryamaga sinicaraga ngiye kubijyana mu itangazamakuru nsanga umuntu wabifotoye yabikigiye urumva nicyo kintu cyatumye ntajya kuba urumva ubwo rero hari ikintu gihari hari ikintu kivuga imvugo ivuga ngo kuburana n'umuntu muzima naburana n'intumbi impamvu ndashaka kuvuga impamvu ituma barasa abantu bagapfa impamvu batabaraza ahandi hantu ngo bakomereke ni ukugira ngo batazabajyana mu nkiko bakagaragara ko barenganye noneho bagahanwa urumva ni ibintu ikintu nshaka niba na guverinoma itabishyigikiye cyangwa itabirimo hari ikintu njye nasaba niba guverinoma nihane abantu b'abapolisi cyangwa abasirikare cyangwa abandi bantu bashinzwe umutekano bize ibintu bafatiye umuntu uza mu mahugurwa ahagije bakagombye kumenya ngo niba umuntu bagombye kumurasa ahantu urumva ahantu hatari ukwica niba ari mu kaguru bakamurasa mu kaguru bakamuca intege urumva ariko iyo kwica kuva namenya kumva radiyo nta hantu ndumva bakomerekeje umuntu wibura ngo bamuciye intege wenda kugira ngo babone uko bamufata kose bakubita mu cyico sinibaza intuza imyitozo bagiyemo ko rukorosa mu cyico nta handi hantu barasa kugira ngo umuntu nibura abeho no kugira ngo batazaburanwa bagahanwa ikintu nasaba guverinoma nicyo nshaka kuvuga nijya ikurikirana ihugura abashinzwe umutekano bayo nibura hajya hagaragara yuko bakomerekeje ariko atari ukwica kwica mbona n'ibipfukamye murakoze
cyane ariko ntidutse tunabyemeza rwose tutaza kuronka urundi ruhande muri kino kiganiro nyine kugira ngo nagore ushobore kwisigura urakoze cyane rwose Daniel ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
murakoze muratugura ikiganiro tubivuye tunababaza
tuzobigerageza urakoze ugira umunsi mwiza
Gatuza tu kabana, baby. I found myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you believe me, boy? Why you wait? Jenga ya shinga, kuziru kungu kunda. Why you wait? Why you wait? Ama jenga ya shira, kuziru kungu kunda.
Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi tukaba kuri mirongo migufi ya short waves ngene mushobora kudukurikira ni gute
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo bifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
byanjye hejuru umenyesha ibyibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha ibyisarura mubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo
ijwi ry'Amerika turafite kandi na Fidel kundi murongo wa telefoni Fidel ikaze ku ijwi ry'Amerika
yego
murakomeye
yego
aho uherereye hamuduge ku ijambo
ndi bubanza
bubanza havugwa amakinga y'ububanza urafite
ameza pe avura karaguke umutekano ntangire pe yego kabisa ikirere nziza niko novu Nirosabisa sindi na mamuhere.
Natwe turashima. Duka kwijambo.
Nirosabisa mbo. Mbo jena chakubuga. Nde yeje. Nde machora. Nde ukamo. Chake zone zone kono uku. Nde uko ndawa na vyawa imuche kanu hangere. Uwe penyeti choto za monyu. Ego kino bwani nkicho no shikiriza.
Hama gafide wewe iyo ntara ubamwe yabwanza irahano mpaka n'intara ya Cibitoke. Intara imaze imisi ivugwamwo amakuru atarashobora kwemeza yuko ari bitero bi byabaye mu misi yahera ko byanateye ubwoba abanyagihugu. Ivyo vyivyo bitero hari vyo baramenye wewe.
Nadimenye ariko rero vuga ati nakashimo kweli yako no vuga ati nzego z'umutekano zibifukiye hafi zirebe ukuntu vyo bimeze. Konde hari hamaze igihe umutekano wari bifashe neza kabisa. Jena atumba neza ari ku kuntu byageze bya kwisha inagahamera ko.
Nuko Fidel ijwi rya Amerika rigushikira gute ibubanza.
Rino kuri biranyorohera ndata ku buhinga bwangu kana bumenye Facebook niho ndabatorera. Kandi birampimbara ku mu makuru no ku makuru ya ronka umuntu honda wikenenda buronka kabisa.
Na FM ni mwe yumvikana ko ngaho.
Oya ntayo kabisa. Ubwo muragira mure ukuntu mu vukana se pro mu murongo ho ko twaburo nka kare kare kwa ravugana ku murongo wa binye direct ka. Ndafata ku mbati ko twavugira ku radio ari ku uya ntisi pas.
Hama ku mirongo migufi nayo ya shortwave zuramaze kwigerageza.
Oya denta kuri Facebook.
Ukifuza ku ibiganiro by'ijwi rya Amerika gafide bigushikira gute uretse yo Facebook.
Yewe ukira telefone no vuga ati niho ya Android ni telefone niho ya kabisa mba na mayitere dukoresha ariko kuri Facebook turagerageza tukabatora. Ariko ndahimbarwa no kunonda bacora uko nyine kuri Facebook.
Ari nkamwe naho amakuru y'urarunswa biciye muri WhatsApp byo korohera.
Yonyo hira kon hayo fise nanzi kwe telefone yanjye nta WhatsApp ikoreye.
Urakoze ugira umusimi za Fidela.
Yego namwe.
Mukaba mubona ingene mwipfuza kwa makuru yacu zarabashikira mu kurindira ku FM zacu zugurugwa mutwandike kuri radio yacu @gmail.com gutyo tuzovyiga turabe kishoboka muri byose kugira ngo tubandanye tubaba hagufi kandi ntitubahombe natwe ntimuduhombe.
Andikirwa kabiri Ugiri by'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe
akaririmbo ni ibihe ka Israel turase na Yves kundi murongo wa telefone Yves na wewe ijwi rya Amerika rakwifuriza ikaze
Ego murakoze cyane.
Urakomeye.
Eh turashimira Imana. Mhm. Uko no bisanzwe hose bavuga umuco ni hose akazuba. Mhm. Ati hari imvura nyinshi cyane ariko usava kamera.
Mhm.
Turashimira Imana muri make.
Mhm. Uherere he gayiwe.
Ndi Kigali.
Mhm.
Usa nanjye gukora komantari gato kuri ni Daniel.
Mhm.
Warongeye kuvuga nyine ibyo byo kurasa abantu. Bo. Ibintu nka biriya bijya bibaho.
Mhm.
Ariko umuntu ntabwo ari byiza kwita generaliza. Kirisitu ntiyavuze ngo abasirikare ngo baramufashe baramukuza ngo mwaka mikiwe. Wibaza ko ari iki gihugu tubamo byabayemo.
Mhm.
Kuko nubwo babaza nabo baherike ba itakaboye bakubwiye ko hano nta musirikare uhagari kumwe niyo yaje kubasubiza ni ikibazo kiba cyavutse bahita bahamagara polisi akaba cyangwa ihari abitwa ba daso aba bahoze ari abademobi niwe usanga bashinzwe amasekiriti mu mirenge mu midugudu ariko kuvuga ngo abasirikare baramufashe bamwaka mitiweli efuke mitiweli ko tuzi ko umuntu ayijyana kwa muganga bayimwaka mu nzira gute arabamboye ibyo ni ibintu tumenyereye abamekonta bo babaho ariko ntashaka kugeneraliza kuko hari ibintu umuntu avuga ikibazo kinini ari kuvuga igihugu natwe tubamo cyangwa nayo nzu ntanze egizampu ko abanyamakuru banyu baba hano wenda nibo baza baha ubwo buhamya abasirikare baba bahagaze ku mihanda nta musirikare uhagaze ku
mihanda nk'uko nabigarutse ko kuri Daniel namubwiye ko tukwemera ko abandanya kubyagira ibyo tudashobora kurondera urundi ruhande kugira ngo ugwemeze canke ruhakane kandi urumva ntitwonahakana nawe nyine atabindi dufatiye ko
ya umuntu ntiyahakana yise nibyo navuga ya wenda niyo avuga ko kitetere ari barabashyize umutekano abandi ba daso cyangwa polisi niyo usanga bari bazi n'abasivile cyangwa imbo kuvuga ngo abantu bararaswa amakuru iyo yabaye murayavuga ku bijya marika rwose turanayashimiye avuga ngo buri gihe bahora barasa abantu ari ibintu abantu bavuga ukibaza eske tuba mu gihugu kimwe bikagusiga bo ibyo tubyihore nyine byo tugomba kubibamo kandi hari undi muvandimwe w'i Burundi yaravuze kuri biriya bya mushiki wabo ni ikintu natwe cyadutunguye kubona ubufaransa ari bwo bwa mbere gushyigikira kandidatire yiwe ariko wa mugani ugasanga no muri Afurika harimo utugurupe abadashaka n'ibintu mbese tutagukwiye gushyira hamwe cyane cyane firite muri rejo ya Grand Lac kuko ni umukandida wa Grand Lac ariko ugasanga muri Grand Lac hari abadashyigikiye uyu ni ibintu muri make nk'uko yabivuze umuvandimwe w'i Burundi ni ibintu twari dukwiye kwisubiraho tukabanza kubanza tukareba inyungu ziduhuza kurusha ibidutandukanye tukamenya inyungu z'akarere sisi uwari bagize Imana bavuye mu matora ya referendumu bazakwiye kureba imbere hazaza natwe tuvuga amatora twayavuyemo tukareba noneho imbere hari ibyiza biri imbere n'ibihe ese uwo nk'umuyobozi uyobora nyafite aturuka mu karere hari avantaje irimo ibintu nk'ibyo mwaramuke no kuzakura nk'ikiganiro jisiki kivuga ku nyungu y'amaposte nk'ariya ku karere kwa
urakoze cyane gose Eve
murakoze
nawe urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Kigali mu Rwanda
namwe aho muri Amerika mugira umunsi mwiza
mushaka ko mufise WhatsApp imbere yanyu mushaka ko tuhamagara kugira ngo mushobe kutubwira amakuru ari wanyu mushobe kugira ico muvuze kuyo twabashikirije mudubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe abatoye bake babigarutse ko imirongo y'ijuru rya Amerika ibujumbura no mu gihugu cyose iracugaye ariko mukamubona ingene twoza turabaronsa amakuru mu kurindira yuko iyo mirongo yugurugwa mutwandikiye kuri radio yacu @gmail.com mushobora kutwandikira kandi kuri ico cose mwibaza yuko coza giteza imbere ukungene mworoherwa mu kuronka ibiganiro n'amakuru yacu.
Oh, it's a sign.
wiganjemo wowe gusa usangumbire mujyane tubesero maze ndugusenderezemo
Izugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kwa gatandatu urubuga ni rwanyu weekend ni gute amakuru mudufitiye ico muvuga kuyo twabashikirije muratuvipa ku guteranya rimwe kabiri gusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe canke muce kuri Facebook yacu VOA radio yacu cyo mutwandikire tubahamagare akaririmbo kari mu diho wazuka ni uko umutima utera kamasamba
Gabire kuko nzabana gutunganiye kigabo 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 ayiwe mama we konumva sheshumeze umubiri wo ayiwe mama we konumva sinzurukumbu maye
Minuti terenga chumi nine, tuwaza kwa duso zile, aliko tuafise Jackson kundi mulongo wa telefone. Jackson, kaze kujugi Amerika?
Murako zwe.
Murako meye.
Ego turako meye.
Muhirire yehehe?
Tuli mungambi ya nduta.
Mungambi ya nduta, mi Tanzania. Havu kwa makinga hunduta ga Jackson?
Acha amondo takabisa kubw'umuntu nkatwe n'umuntu ari ku munsi wa weekend twagiye gusenga tubona ngorane mugabo acha kaye ubuzima bwa misi yose sisawa
kubere
kibazo gihari tuba tugera twahura natwe ni kibazo kigenda cyerekeranye n'ubuzima bw'impunzi Wotsa bw'impunzi rero usanga butifashe neza makarorero Niyo tufashe tukaja nko gusenya nk'inkwi Bamwe yanka n'igitsina kobwa kirahohoterwa kigafatwa ku ngufu Abadafashe ku ngufu bakicwa Abagabo bagafungwa Basanga gateka kimunzi nikemo karagenda neza si twegwe tra basama kungu nababitejwe batejwe impunzi bagerageze kuzo batugirije batu babiri buzima bwacu kwera muco wahunze twahunze mu Burundi kwa umutekano muke cyane n'ikindi kwa sanga tugiye turunge muri Tanzania n'undi wa umutekano muke tugume tugira iki tugume tubona umutekano muke njige tubona tuba mu buzima bwiza kimenya nkaba kimba nk'iyo ya Tanzania yatanye kudutunga nituye kure tujye handi cyane idirije twari kwa hantu kusha kuronka umutekano
Jackson ico kibazo cinkwi uvuze ni kibazo kivugwa nimba nibuka neza kuvangira ngo nka muri 2016 mwaragerageje kwicarana nabo mgaho mwikambi abajeje kugira ngo mubasigurire hama babishuye
iyo ababikejwe abaduserukira ku rwego hejuru turabatuma mugabo nanyishe ubikira batuzanira batubwire ngo byagenze uko ngo bimeze ku bantu badinyishe badumuje ubwo tuguma tugenda gusenya batugirira nabi dukubitwa tubonagurika nk'ubu mu bino misi iheze harabagiye gusenya nyuma y'indwi iheze barafashe ku ngugu abandi amakinga yabo barayabaka
hamaga Jackson ubundi ayo mashamba mugira mukura mw'inkwi abarayo umuntu bwegu canke n'amashamba HCR yababwiye ati nkwi murashobora kuza muranze kuranga
asa se nta mashamba yaduhaye nuko naho tubari nk'ibiti mugabo twemeye kubitema ayo mashamba nayaba Tanzania nyine tabantu babamwo atamuno numwe wosanga munye ni bitori nyine binini ya cyane
hama HCR ikavuga yuko inkwi moza murakoresha ziva he
nicyo kibazo rero tamenya ubuga bifuta yuko twopo n'ibivuza ko twobaho
oya oya nitubwiye
babwire mwaba bamenyesha makuru mututodorere hiyo mwabwire ikibazo cy'impunzi mudukurikirane rero turavuga muganga nyinshi turonko
ariko hama unye bigeze he uko muvuga ngo impunzi mwarazishikirije aba bayoboye mwarabashikirije ariko ntibarabishwa mutekanye gukora iki
Yote na ukora yote tayari gara gamu, baadhi tayari ni mikomo ni kimoje na vijia vijia vitu vya vitu kama mukiwele, ni zaidi baadhi tayari, kwa banga wa kampuni kuri kwa diba gapa.
Rakuzi Jackson, tuzovanda yangu kuri kila ni la hagufi hamatu, mzuko vitu vya tayari mbere.
Hey, kile na chone. Tuagira tuse na ba. Naravuga ku kibazo cyo kufugarira umurongo mu Burundi kumwe nevuga umurongo kugera amakuru atagishika mu Burundi nkuko bimeze twebwe none mwari tuba turi ino twashobora kuca ku radio tukagira tuvuga tukewe bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi none nk'ubu umurongo bari bareza ngaho kuri umurongo w'ugurugo kugera mu Burundi amakuru agume atoka neza agume tugume tugume yakurikirana uko rikwamo
bari bavuze yuko aramezi atandatu turi mu bihano by'amezi atandatu ariko mu kiganiro haye amenyesha makuru muri nondwi karenga Ramadan adonguye urwego sensero djeje kucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi yavuze yuko baterekanye kuganira n'abaramutswa ijuru rya Amerika kugira ngo barabe ingene ikibazo gishobora gukemugwa
yego yego samara koze abamenyesha makuru bose twabara mu kicyo
urakoze hamaga Jackson imbere ko ndakurekura amakuru y'ijuru rya Amerika ngaho mu ikambara abashikira mwebwe ariko
nukuri sindakoresha uburyo bwa none buno bunye ruciye ku rubuga ntandushikira nk'uko bibereye gusa umurongo ruciye ku rubuga murawuturosa nta ngorane kindi nacyo none hafi y'izina ntibagiwe gitunguye Ana nka bajeje guhungura impunzi ko tuguma duhura n'ibibazo kubese badashobora kuvuga ati rega z'impunzi ko zimwe zazafate gutaba zitahane zitaguma zihura n'ibibazo muri gihugu cya Tanzania kubera kwama ntibabashaka ko kwa mu gihugu cyabo icyo kibazo kabisa barakomeza gusemerera
urakoze ugira umusemyiza Jackson ngaho muri Tanzania
kandi mutwaye kumwe n'umurongozi adushikira hano muri Tanzania tukaguma turonka amakuru ukuri kwa natangorane
urakoze cyane ngira ngo abajeje kino gisata bariko barumviriza birabashikira
murakoze
rihe musanze
Oh my God When she come for the Julian All the man them go at you All the boys down Kulugu So let them go dance to Kulugu Yo baby, let me baby while I'm Golo I'm the king of the Kuntu And them having the way I do this song so I'm a kawal now in Jogodo Let that baby come be mine now I love my sister In all the days she don't say I love my sister Hey baby give me your love Because I love you with all my heart. So romance now. Oh, I love you. Hey, yeah. Oh, my. Oh mama, oh father, oh nana, I said no other, no other, Russia, China, you know I wanna control.
Akaririmbo ni Dogodo ka Techno umurwi n'abaririmbyi bo mu gihugu cya Nigeria. Turafite kandi na Eric ku murongo w'undi. Eric kaze ku jugi Amerika na wewe?
Ndo muragije neza cyane.
Urakomeye Gaeli.
Yego nuko ndasim.
Aho herere ha muduge ku ijambo.
Nzi nkamwe.
Natwe turashima tagihindutse.
Yego muraka kanyo umerereye mu byose. Ndaba mbona yuko Naurono mteka na vihari. Nisa tato kwa kamuondi mwani. Anyi majeche na chaya kusikirita. Ndara kwa kisa wani wagi wa rambuka kuri vijiji Amerika jazi te jasa kiri ya. Ana yu uko ura wana. Wana yano vya rafa kwa kira ngumon hata rumbi rita. Yitana vya kwa vijiji Amerika. Mungu je. Nanti lepasnya nanti nara dia nanti kalau beri tambah, orang tuh juga orang itu kau dia baca bos, ada kontak sih, mungkin kau ngaji mau jalan reaksi,
kugira ngo musiguriranire hagati y'impande ya CNC na mwebwe
babiri imwe ntibiratangura
ahubwo nibikomeze hanyuma umuntu aba baguma bandanye yumvuriza ivuga Amerika
none bwa Edi wowe uri muri babandi twakwita ngo wari basoma mbike ijwi rya Amerika ritarugarirwa iyo mirongo watwumviza iminsi yose
yego cyane rwose aje aho narakunda ibiganiro rwose
hama agahombo kameze gute muri wewe
agahombo ni kenshi rwose ariko nariko niyumvira ati mushyireho nk'inomero ya watsapu ajya amakuru aba yavuze mujye murayatanga kuko kenshi narakunda kumviriza amakuru ajya isaha imwe n'inusu cyane cyane
wowe woshema yuko isaha imwe n'iminota mirongo itatu ari agushikira rwose
narayumviriza rwose ibyo byofasha gusumba ku buryo n'abantu bari ruguru agira ati umuntu akeneye amakuru bikaca bimworohera gusumba umwanya ibihano mutarabivamo ariko ibiganiro birakenewe mukadahora muregera ntuteye sense kugira ngo ibasezurire kuko ahanini nicyo duhomba
ubutumwa bwawe ndemeye kuza kubushikanira abategetsi ba kino gisata urakoze cyane rwose Eric ugira umusimiza ngaho mu gihosha
namwebwe akati keza
I love you with all my heart. Oh, romance, na na. Oh, I love you, yeah. Oh, my, oh, mama, oh, father, oh, nana. I see the world, no other. Russia, China, you know I wanna control ya. Oh, cha, oh, ma. Na bibi bi ayo bibi oya o. Oh my God. If you give me love, I give you more than oh. Oh my God, if you want me, God, I want you. Oh my God, what you do to you? I like my love, not the cocoa. If I give it to you, girl, you go choco choco. Yes, give me the control. Come here, come get in this photo. Yeah, yeah. My heart is bigger than the ocean. Baby, let me be your Aquaman. I need to give me your lotion. I'm available, girl. When you come for the area, yeah. God demand them go at you. All the boys dance to logo. So let them dance to logo. Your face is me, baby, while I'm gone. I'm the king of the kuntu. And they're loving the way I do this song. Yeah. I'm a kawaii and jogo do. Think that baby come be mine now. I don't want to stand. Nuko rero nshuti bakunze mari kumwe natwe akari no ngaduce dusozerera ikiganiro muri sangatuno wa gatandatu wabaterereye ivyumviro n'abagize ico muvuga cose mwakoze gose mandanye mumviriza ijwi rya Amerika muce kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com canke kuri Facebook VOA radio yacu abari mu Burundi muza kubandanya mutwumviriza kuri ya mirongo nyene 19 22 25 31 na metero 41 mu Rwanda mugumize kuri FM 104 n'ibice bitatu na Libyeni nahazwe turaza kongera igice saha 12 makuru ngiye kubategura ariko yategurwa n'abamenyesha makuru batandukanye mu Rwanda no mu Burundi Innocent Kimenyi yegeranije amajwi yakoze hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma twe mituti mugire weekend nziza hama mandanye muryohegwa mugire mugumize ko imirongo itandukanye na shortwaves zitandukanye z'ijwi rya Amerika kano karirimbo niko tubasigiye Oh, father, oh, nana, I said, oh, yeah, no other, oh, Russia, oh, China, you know, I wanna, oh, yeah, what I say, no complication, I get education, my obligation is. Make sure say money there for the occasion. You wanna, hey tapa tapa. I like the way your body goes tapa tapa. Girl, oh fucka, oh tanta tanta. Baby, get you to me like that, tanta tanta. If you give me your love and attention.
You will never have to mention. You will be my direction. Every time you go back, yeah. All the man them go, I do. All the boys them go, go. Tell them to dance, go, go. Baby, while I'm go, go. I'm the king of the condo. I do be tango. Baby, while I'm go.